mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Uruzi Rusizi rugabura Uburundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke rugatwara amatongo yo kurimamwo arenga amahegitari 100 y'abanyagihugu bo ku ruhande rw'Uburundi. Ruteye impungenge abo banyagihugu bavuga ko ibi bishobora gukwega amatati hagati y'Uburundi na Kongo.
Kuvuga haragiye kubaho Kongo ntihati hagira igikozwe ku ruhande rwa leta bo rwacu ntacyo twashobora
rusibye uruhombo kubera igihugu na leta ubwayo yahahombeye kuko uravye ikirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo uyu munsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba indongozi zabo kuvugana na bagenzi babo bo mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Kongo kugira ngo ikibazo cy'uruzirwa Rusizi rwataye umurongo gitoregwe umuti. Mu gihugu cy'u Rwanda naho ikigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiraburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu navyo twaba bateguriye mugume hagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijuru rya Amerika makuru twafitiye turahera kuyagezwe hirya nino ku isi duhereye muri Uganda. Aico gihugu caronse izindi nchancho zo gukinga ikiza cha COVID ya 19. Izambere za societe AstraZeneca zirenga 180,000 zashitse muri ico gihugu ku munsi wa gatanu biciye mu mugambi COVAX wo kuzikwiragiza mu bihugu bikenye. Izashitse kuri no wa mungu zigera ku 100,000 zikaba zatanzwe nk'impano n'igihugu c'Ubuhindi nk'uko biri ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi bw'ico gihugu muri Uganda. Ubushikiranganje bw'itahamagara y'abantu muri Uganda nabwo butangaza ko abantu mbere bazucandagwa bazobagizwe n'abakora mu gisata c'ubuvuzi abajejwe gucungera umutekano n'abigisha. Ibicishije ku rugarwa rwa Twitter, leta ya Uganda yavuze ko ibikorwa vyo gucandaga bizotangura ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 10 uku kwezi abacandagwa bakazucandarwa ku buntu. Uganda ubagiye guca kabiri kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kironse incancho za COVID ya 19 inyuma y'u Rwanda rwatanguye gucandaga ku munsi wa gatanu. Hagataho tukivuga ku vya COVID ya 19, umuyobozi mukuru w'idini rya Buddha Dalai Lama yasavye ababa ku isi bose kuba ico yise intwari bakicandagisha. Naho ivyigwa vyerekana ko ibitigiri vyavuga ko bizeye incancho za COVID ya 19 vyongereye, ubutumwa bwa Dalai Lama buje mu gihe hari abakomeje kuvuga ko hari ibihugu bidafise ubushobozi bwo kuzoronka byihuse incancho zikwira abanyagihugu bavyo bose. Kaminuza ya Johns Hopkins itanga kumwanya makuru ikiza cha corona ikanagikora kw'amatohoza yerekana ko abanduye ku isi yose barenze miliyoni 116. Leta zunze ubumwe za Amerika iza ubwambere mu bwinshi bw'ubwandu, abanduye muri kino gihugu baba imiliyoni 30. Muri rusangi amaze guhitanwa na COVID ya 19 bageze ku miliyoni 2,500,000 nk'uko kaminuza ya Johns Hopkins ifise icicara muri Amerika ibandanya ivyerekana. Tukivuga kuyagezwe hirya nino ku isi, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arabandanya urugendo rwiwe muri Iraq. Uno munsi yagendeye uraruko bw'ico gihugu ahari ibisigarira vy'amasengero yabomaguwe n'intagondwa zitirira idini rya Islam ahasomera inkuka ya misa. Yagendeye kandi gisagara ca Mosul cahoze ari nk'ikirindiro c'intagondwa z'abayislam. Avuye ngaho yaciye agana mu gisagara citwa Karakosh gura n'abakirisu baho imbere yuko asubira ku murwa mukuru Baghdad. Yagiye mu kindi gisagara citwa Erbil aho yasomeye imisa yitabiriwe n'abantu batarenga 10,000 mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha COVID ya 19. Inkehwa z'abakirisu muri Iraki nzizera ko ubutumwa butandukanye Papa Francisco ariko atangira mu rugendo rwiwe buzotuma boroherwa bakareka kuzira ukwemera kwabo kuvikiza cha COVID ya 19 caduka. N'ubwa mbere Papa Francisco akoze urugendo mu mahanga, ni narwo rwa mbere umwungere wa Ekleziya Katolika akoreye muri Iraki atagihindutse Papa Francisco Francisco azosubira I Roma ejo ku munsi wa mbere mu gatondo. Amakuregezo hirya nino ku isi reka tuyasozere muri Iran na ico gihugu gitangaza ko citeguriye gusubira kubahiriza amasezerano ya nuclear yo mu 2015 cyacaragiranye n'ibihugu bitunze ibi ariko kavuga ko bizo gikora ari nk'amwe leta z'umwe za Amerika zovanaho ibihano ico gihugu kivuga ko cafatiwe bidakwiriye. President wa Iran Hassan Rouhani ibi yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'umushikiranganje ajeje imigendranire ya Irlande na makungu n'umubonano uri mu rukurikira nego gusubira kunagura ayo masezerano ku vya nucléaire. Irlande ntiyegwa nayo masezerano ariko ifise igikorwa co gufasha mwishirwa mu ngiro yayo. President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko yiteguriye gukora ibishoboka vyose ayo masezerano akagaruka ariko ashimangira yuko Iran imbere y'ibi ibwirizwa nayo kubanza kubahiriza ivyo yari yariyemeje vyose muri ayo masezerano. Waza ari President wa Amerika Donald Trump muribuka ko yakuye igihugu muri ayo masezerano mu 2010 na munani gutyo hasubiza Iran mu bihano. Ico gihe yasigura ko Iran yabandanije guhingura ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire kandi yongera iguma ifata mu mugongo imirwi y'iterabwoba. Ibi vyose mu masezerano yo mu 2015 Iran yari yemeje ko izobikora. Ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Burundi aho uruzi rusizi rugabura ico gihugu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwataye inzira ku ruhande rw'intara ya Cibitoke. Abanyagihugu baharimira bavuga ko vyatumye bahatakariza amatongo yo kurimamwo arenga amahegitari ijana kuko indimiro zabo zimukiye muri Kongo. Basaba abajeje intwaro kwihutira gukemura iki kibazo kuko gishobora gutera impari hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ahuruzi rusizi rwataye inzira cane rukegera ruhande rw'u Burundi ni muri zone Nyamitanga komine Buganda intare ya Cibitoke. Ivyo vyatumwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Abanyagihugu baharimira bavuga ko bamaze kwahombera amatongo arenga amahegitari ijana akaba yimukiye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera urwo ruzi rugabura ibihugu bibiri rwataye inzira.
Kenshi twafite imirima y'imiceri bitwaye ibiharage muci ariko rwatwaye ubu nta n'ikintu na kimwe tugifise tuvuga twarumiwe. Kani na hantu kwahora dukura umwimbo ukwiye cyane gose.
Turagize uruhombo rudasanzwe.
Mu bisanzwe ururuzi uravye kibazo rwateye ni kibazo kidasanzwe kumwe n'igihugu yarasanzwe afite indimaho hepfo.
Basaba abategetsi b'intare ya Cibitoke kwihutira kuvugana n'abagenzi babo bo mu ntare ya Kivu y'amajepfo muri Kongo kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti.
Kuvuga haragiye kuba hi Kongo ni hatihagira igikozwe ku ruhande rwa leta ho rwacu ntacu twoshobora.
Rusivye uruhombo kubena igihugu na leta ubwayo yahombe kuko uravye kirere kimaze kugenda ni kinini cyane kuko aho hose haba ari ku nyungu ya leta ku nyungu y'igihugu mugabo imunsi hagiye kuzoharugwa ku nyungu y'igihugu cyo muri Kongo.
Buramatari w'intare ya Cibitoke aremeza ko ico kibazo c'amatongo yimukiye muri Kongo kubera uruzi rusizi akizi. Kareme Bizoza amenyesha ko yamaze no kugishikiriza abamukurira.
Turarindire kumbure imvura ni yagabanuka yuko umugambi w'urundi urambaye canke ushiranganje ujejwe dukikije urimi n'ubworozi wabuze ko buragira ibyigwa by'ingene zizaba isubizwa aho yahora. Ari ugushika isaha rero turacarindiriye abenegihugu twaragerageje kudaturazibira tuzibira byanka ariko ubu hari abenegihugu bananigwa. Ariko ibyo byose rero hanini biva kuko hari abenegihugu wasanga barima ntibagire ngo basigaze imetero zisabwa n'abajejwe indimo y'urimye ku ruzi hari imetero zisigaza.
Iyo ntwazangabo mu gipolisi irafise ico ihanura abanyagihugu imbere yuko abatware baganira kuri ico kibazo gusa abona ko gishobora no gutera matati hagati y'ivyo bihugu bibiri.
Abenegihugu kugira ngo urimye wese aho rutararenga rutarasimba yuko asigaza imetero zisabwa kugira ngo hagume hakingiye hateye imigano hateye amarenga kugira ngo urutse nturengane impunge ngo zirahari ko ngihe gose go bomara kwimuka rutumukira mu gice cy'u Burundi urumva hakujya aca koreshwa n'abakongomani ariko reka twizere iyo rugabanutse urabona ko abarimi bagenda bakegera bagakora ariko impunge ngo zo ntizobura ko ni gwamara kuza gose ruka rukinja mu Burundi abakongomani bacha bakoresha hakujya kandi nta ikindi kintu umuntu akora kurumva nta kuntu bohaja bo ubu n'ubu n'ukunyera aramazi makenya bashaka kuja bakaba kagenda bakarima bagasoroma ariko twizere neza yuko kumbure haraho imvura itubaranya ibanyishi umushara naho ngo bazibiri byaba bigorana kubera imvura iza ifite ingufu nyinshi ako twazi neza ko ahizo bajyakira tuzosaba cyane gose ababijeje kugira ngo badufashe kuko bimende neza
ugwo ruzi rusizi rukunze kuzura rugatera imyuzurira ku mpande zabwo rugahitana imirima n'ibitegwa yamara ntigwari bwageraho ruta inzira abajeje ntwaro basaba abanyagihugu kwitwararika kugira ngo ntibahave basotorana n'abanyekongo ahubwo bagahamagarirwa kurindira inzego zibijejwe kugira zizokemure ico kibazo Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye nane bice ku masonga nkitangura mu gihugu cy'u Rwanda kigo kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruho ico kigo kibasaba kubihagarika kuko bishobora kubakwegera ibibazo birimo indwara za kanseri ikigali mu Rwanda mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yabidukurikiraniye
Umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyutanze nyuma yaho bigaragariye ko ku masoko yo mu Rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hydroquinone ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima Bwana Lazaro ntirenganya yoburishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Rwanda
tufashe urugero nko kuri izi hydroquinone urebye ingaruka ziteze icyambere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu ku buryo izo bita melanocytes zangirika uruhu ntibaru gishoboye kugira wa mumaro mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima ikindi uruhu ntirubaje rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za microbes zitandukanye za bacteri ama virus iyo ni inama rero natanga nuko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi product zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ingredient atemewe kubwuko bishobora kugira ingaruka ari zigihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu kurwara za kanseri
kugeza ubu bafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u Rwanda abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa Kigali nabo mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta baba bafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruze kandi ko bo batari bazi ko agira ingaruka ku buzima nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi
nago nari mbizi kuko ngiye amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ari ko bitembewe natwe twabonye ko bitembewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira abagenzi bacu babikora ko batazongera kubikora kuko bitembewe n'amategeko
ubu tuvugana ndishinje icyaha cyuko turuzi ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubira abacu bicuruza rero barahari nubwo ntakugira ngo baraha ariko mu byumvikana barahari nimba ndinari ndi murumva ko hari n'abandi nabagira inama rero yuko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndaha ngaha
umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa asobanura ko bifatiwe mashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara uretse n'abafatwa babicuruza polisi ivuga ko itazihangara n'ababibagemurira
hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza ariko mu byukuri bigaragara ko abantu batumva ubwo rero igikurikiyeho nyine yitumvise inzego zibishinzwe ziragufata zigabukizubutabera ubwo none ubugakora akazi kawe ariko none icyo tuvuga ni iki umuntu ucuruza bino bintu biri hano akabazi yuko azabizira akongera akabicuruza mu gihe ziko n'abandi bigeze kubizira nge numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kubifite ikibazo. Iyo tubonye amakuru rero, icya mbere ni uko abangaba bazakurikiranwa ho kubicuruza, ariko turagenda tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitinda kandi turi bafate.
Umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi. Iteka rya minisitiri ryo mu 2016 ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanuza umubiri, ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe. Iteka rya minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidrokinoni kiri ku mpuzandengo ya 0.3%, mu gihe hamwe mu yafatiwe ku masoko yo mu Rwanda yo ari kuri 2%. Uretse indwara nka kanseri, abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diyabeti, umuvuduko ukabije w'amaraso, ubuhumyi, kutihanganira ubushyuhe n'ibindi. Igikomeje kumvikana nuko aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze. Igishobora gufatwa nk'icyuho kubakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u Rwanda. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Reka tugume mu gihugu cy'u Rwanda tubaza mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ayagezeho mu gisata cha sport.
Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi imaze guhamagarwa ngo yinjire mu mwiherero wo gutegura imikino ibiri isoza amajonjora mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzajya muri Kameruni umwaka utaha mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu. Ikipe y'u Rwanda izakina na Mozambique ni Kigali ku itariki ya 24 y'uku kwezi, isoreze kuri Kameruni ku itariki ya 30. Abakinnyi bahamagawe n'umutoza Mashami Vincent biganjemo abo aherutse guserukana mu irushanwa rya Shan ryabereye muri Kameruni. Gusa hari abiyongereyemo basanzwe bakina hanze y'u Rwanda barimo Emery Mvuyekure, Salomon Risarike, Abdul Rwatubyaye, Kevin Muhire, Yannick Mukunzi, Haruna Niyonzima, Steve Rubanguka na Medi Kagere. Mu batarongiye kugirirwa icyizere kandi bakubutse muri Kameruni harimo Omar Rwabugiri, Aimable Nsabimana, Elver Rugwiro, Eric Nsabimana, Rashid Kalisa na Jacques Tuyisenge ufite ikibazo cy'imvune. Umutoza w'igihugu Mashami Vincent umaze iminsi nayo yongerewe amasezerano arasobanura ko gahunda y'imyitozo iteye.
Akazi katoroshye kandi tugomba kwitegura uko byagenda kose kugira ngo rero imyitozo izagibera kuri Stade Regional mu gitondo nimugoroba, ariko nanone kubera ko hagataho tuzaba dufite igihe gito cyane nyuma y'umukino wa Mozambique kugira ngo tuzaba tunavangamo twitoreze kuri Stade Amahoro kugira ngo tugeze gukorera ku bibuga byombi, kuko umukino wa Mozambique uzabera ku artificial turf ariko match ya Cameroon izabera ku kibuga cy'ibyatsi bisanzwe. Ngira niyo mpamvu twayifashe kugira ngo tuzajye dukorera ku bibuga byombi ndetse turusheho no kwitegura mu minsi mike yatuba dufite imbere yacu.
Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kane w'amajonjora mu matsinda, mu itsinda u Rwanda ruherereyemo ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10, Cape Verde ikurikiraho ku mwanya wa kabiri n'amanota 4, ikipe ya Mozambique ifite amanota 4 nayo ikaza ari ya gatatu, naho u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane na wa nyuma rukaba rufite amanota 2 n'umwenda w'ibitego 3. Nyuma y'uru rugamba rwo gushakisha itike ya kane u Rwanda rufitemo amahirwe agerwa ku mashyi, hazahita hatangira urugendo rwo gushakisha uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mpera y'umwaka utaha. Mu majonjora yo mu matsinda, Amavubi y'u Rwanda azaba ari mu itsinda rimwe na Harambee Stars ya Kenya, Kagoma za Mali n'Imisambi ya Uganda. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri shampiyona ya Afurika yarangiye kuri wa gatandatu mu gihugu cya Misiri, u Rwanda rwegukanye imidari 14 irimo umudari umwe wa zahabu. Abakinnyi 14 bagabanyije mu makipe 3 bakoze uko bashoboye bahesha igihugu ishema mu ruhando rw'ibihugu 15 byari byaserutse. Abakurikiranira hafi umukino wo gusiganwa ku magare basanga uko kwitwara neza kw'abakinnyi ba timu Rwanda muri shampiyona ya Afurika ari ikimenyetso kigaragaza ko Rwanda rushobora kuzihagararaho mu isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda riteganyijwe guhera ku itariki ya 2 kugeza ku ya 9 mu kwezi kwa gatanu. Ikipe nkuru y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo yari igizwe na Moise Mugisha, Joseph Aliruya, Jean-Éric Habimana, Jean Bosco Nsengimana, Jean-Claude Nzafashwa nayo na Samuel Mugisha utarashoboye gukina kubera uburwayi. Mu ikipe y'ingimbi harimo Etienne Tuyizere, Hussein Mugabo, Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Ikipe y'igihugu y'abakobwa yari igizwe na Valentine Zayisenga, Diane Ingabire, Jacqueline Ishime na Josiane Mukashema. Abatoza b'aya makipe ni Felix Sempoma wungirijwe na Byukusenge Natani. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakenuye. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Bamwe mu Barundi baba mu mahanga mwiciri heze baragendeye imihana y'abatwa mu Burundi kugira ngo birabire uko babayeho. Intumbero nyamukuru kwari ukugira barabe aho bahera mu gufasha abatwa mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo bashobore kugera mu rugero rw'Abarundi bandi bo mu bundi bwoko Inyuma y'urwo rugendo abarundi basanze abatwa bakeneye ahanini imfashanyo yihutirwa irimo ibikoresho vyo kurima uburaro bwiza hamwe no kuronswa amatongo maze baca batangura gukorera hamwe batoza imfashanyo yo kubagarukira mu kiganiro Frederic Nkundikije yagiranye nabo barundi batunganeje ico gikorwa barimo uwitwa Jafet Le Gentil hamwe n'urwaruka rw'abatwa barimo uwitwa Yassine Antoine ari muri Australie na Gerard Niyosaba aba mu Burundi bagarutse ku kuntu abatwa babayeho hamwe n'ico abarundi baba mu mahanga bariko barakora mu ntumbero yo kubafasha Le Gentil niwe uravuga ahavuye ico cyumviro
icyumviro mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagendera u Burundi muri cyandwi zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugere abanyagihugu turaba aho babaye n'icyo twubaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi tugize ngo tubabaza dusanga afashe abana ajya mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru no kujya abandi bamaze kuba bakwiye mu mashuri kubera kubura impuzu bambara za uniforme bica rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi twaciye no tugenda n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane ntaho nikora hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko tubafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha abasanzwe bifashije niba rero twaciye dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugwi w'abasanga butaka tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi amazu y'ibyatsi bujya na rutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iz'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose ibahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo
intambwe mumaze gushika ko turagira kwa mukanya ariko nashaka kampeni ijambo hari muri uyu murwi w'abatwa nabugeni batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushyira ntahe Jafet reka duhijambo Gerard Niyonsaba
ego murakote harimo ubwa mbere noshimira uwo mugwa w'abarundi uri mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu kuntu wiyumviye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga cyo navuga kuri tele uje kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi babatwa nabo tuvuga ngo turi abarundi nabwo turi abarundi mwese na twebwe ngo turi abarundi ari uko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwe je nibaza amaze kukibona ko byaba byatukiye bimutera intimba ku mutima nibaza arahe barakorora mosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce bwatsi butandukanye n'inzu mukuru urimi kwigitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuze tuwe umutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuhererako yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga nawe bitandukaniye niyo mpamvu novuga ati nubashimira kuba icyocyo barakibonye
ego medica duhe n'ijambo umushanahe Yassine Antoine nawe nyine agira icyo avuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'abarundi niba kwijambo mu kanya gato
ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasangwa butaka ubwo ni ukuri kandi biratunezeza rwose uko abasangwa butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha dushaka gufasha witegereje izo nzu ni inzu ziteye isoni n'uwo mutugudi mwinshi dukora amafabrice mutambara n'inzu yafe iyo dushyitse kuri ziriya nzu abantu bazibone barakanga ko ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndabyerekanye barasanga aha aba bantu kuko ariko batangwa n'abatangwa gusaka baba bafite uburyo bwangoreye ariko mu gihugu cyacu cy'Uburundi cy'Uburundi urabona ko nuko yakuba mu kigo nigeria bakivuze tw'abarundi twitwa batangwa gusaka tutarabatangwa gusaka uko mutangwa gusaka nubu bafite ahanga nubu bafite kiyega nubu bafite inyungu iva muri leta inzu imutangwa gusaka koko kugira ngo ibyiringiro kumurera ihere none rero ko imana iri kuyavugiramo aba bantu bari mu mahanga ni ukuri turabishima rwose nibakomeze bafasha imana izo bibahembera
ego me Japhet na Gentil murashaka kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora umaze kurangura igikorwa cyo gutoza ifashanyo kugira ngo mugarukire abatwa baba mu mazu ikamutuzo duteze nk'uko mwabivuze umwe mugambi ugeze he hari ibintu muwamaze kurangura biboneka
ego cyane birahari no kuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa gutaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranya rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komu naho bacavuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo batabasanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'abasanga butaka bandi naho bo bayakeneye iba yaronka duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke Mandela Peace Center tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwa butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akayisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivare abatari bwayironke ubu nicyo twahereye ko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero tugera gusubirayo kugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri kumurakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa baba mu tuzo dutayisoni ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigisha bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo Burundi bw'ubuzu bw'ubwami tuca tufata rero umugambi tuwugira uw'igihugu cyose mu Barundi baba mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuwuganira n'umushikiranganji Byega tugira n'Imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga acavuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'Uburundi hoba amazu atarimo amazu y'ibyatsi ati rero mube murawutigura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze
niko
turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Hakaino nga duche du sozira makuru ni vigane utuwe tuwa fiti ya mnika no kanya, dushimile abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro, mwari kumina jwe Diane ni nahazwe, ibigane wana makuru vyacu vyashizwe hamwe na Fasil Gebehu, tuwe mikwizina gya bagenzi bacu tuwifurije kwanda nyamuru anigwa muvyo mlimo vyose, na huu utaha, ahanje Diane nahazwe, tuwaza kwa tulikumwe mu makuru yo mu gitondo, murari rero aharyana, aharyana hararu ngasi.